Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Alama Juste Baringa.
Niriwe chuti namwe bagenzi bahaje inzamba gateka kawe turi ku munsi wa gatanu igenekerezo ni rya gatanu rusama mu mwaka wa 2023 usangwe kaze mwese muri ano makuru twabateguriye nayo akabaganzegeje kuri zino ngingo zikurikira. Leta y'u Burundi ha gutora umuti w'umutekano mu kusanzwe urangwa muri Congo ngo ikwiye nyabuna gutsimbataza umutekano uri mu gihugu ikemera kuganira n'abarundi bose harimo n'abatavuga rumwe. Ibyo bikaba bishikirizwa n'umugambwe MSD mu gihe bucahabera inama mu gihugu cy'u Burundi igutorera umuti amatati asanzwe ari mu gihugu cya Congo. Murano makuru muraza kubikurikirana. Mu gisata cy'agatega kazi na muntu, ishyirahamwe mpuzamakungu Human Rights Watch risaba amakungu usigurira Leta y'u Burundi ikareka kubandanya iburagiza abamenshi amakuru n'abarira agateka kazi na muntu kugira ishobore gutsimbataza intwaro rusange. Mu bumanuko bw'igihugu abapolisi batatu barafunzwe bagirizwa guhotera n'ukuri umunyagihugu agendesha ipikipiki ukanya inkuru imwinukwayo.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ano makuru tuhereye kuri ino nkuru iciye ku masonga. Abana babiri baraye bitavye Imana, abandi babiri umwana n'umuvyeyi barakomereka baguwe ko n'inzu mu makomine ya Kayanza na Matongo. Ibyo bikaba byabaye mu gihe cimbura nyinshi ivanze n'ubuyaga yaguye kuri no muhingamo kuri wa kane muri ayo makomine. Abo bana bahuye n'iryo sanganya, babiri muri bo nabo muri quartier Kirema yo mu gisagara ca Kayanza aho yitavye Imana. Umwana w'imyaka hafi itatu, uwundi nawe w'imyaka itanu arakomereka. Uwundi mwana yitavye Imana yari akiri uruhinja, hakaba hari ku mutumba Mutarure wo muri komine Matongo aho na nyina wiwe yakomeretse. Iruhande y'ubwo buzima bw'abana bwasigaye abandi bukasinzikarira, hari n'inzu zishika umunani zasenyutse ku mitumba ya Kirema na Musave yose yo mu gisagara cya Kayanza. Imiryango yose yahuye n'ibyo byago igasaba kugarukirwako. Muri iyo ntara ya Kayanza, umukenyezi yarazwi ku izina rya Nidutunze Severa w'imyaka 23 yava ku mutumba Mugera komine Kabarore n'intara ya Kayanza yaritabye Imana kuri uno wa kane. Amaze gushikanwa ku bitaro bikuru byo mu Kayanza, hakaba ari nyuma yaho ku munsi wa gatatu yihaye isumu y'imiti ikoreshwa mu gupoma ibiterwa. Intandaro y'uko kwiha ubwo burozi, uwo mukenyezi ngo yahora yinuba ko umugabo we yaba afise abandi bagore mu rufuri. Nk'uko abajije intwaro babishikiriza mu bitaro aho yitabiye Imana, bakavuga ko yari afise n'imbanyi y'amezi atatu. Abajije intwaro bagahamagarira abubakanye kwirinda ibyo bacanishamo. Mu gisata cy'agateganyo na muntu, ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka ka muntu ku isi Human Rights Watch risaba Leta y'u Burundi guhagarika ibikorwa biburabuza abamenshi amakuru n'amashirahamwe adara n'ivyicaro vya politike. Ako kamo gatewe inyuma yaho sentare y'iyungurizo ya Bujumbura yemereje ko umumenyesha makuru Floriane Irangabiye abandanya afunzwe ku bwa Clementine Domantioi, umushakashatsi wa Human Rights Watch ku mugabane wa Afrika, ngo amakungu yategerezwa guhaguruka agasaba irekugwa atagisabwe ryo mumesha makuru, akereka abategetsi b'u Burundi yuko icizero c'amakungu kizogarukanwa nibahizwa ryo gateka kazi na muntu mu Burundi harimwo n'agateka kamesha makuru n'abasanzwe ahurikiye mashirahamwe adani ibyicaro vya politike. Kurikira Clementine Domantio yasubiramo mu Kirundi na mugenzi wacu Josephine Johnson Nkunzimana.
Nous sommes extrêmement déçus la condamnation de Floriane.
Twarababajwe n'urubanza rwashiriwe Floriane Irangabiye mu gufungwa imyaka 10 habonyanzwe uburenganzira bwiyo bwo gushikiriza ivyimviro. Twari twiteze yuko senare yiyungururizo iraba ihonyangwa ry'amategeko ryari ryabaye mu rubanza rwa mbere, nk'uko umushikiriza amanza wa Repubulika atarafite ivyemezo bikwiye vyerekana icyaha yagirizwa. Ku bijanye n'ingene imanza ziburanishwa, yarafunzwe amezi atari make atakira mwagira, ariko siko vyagenze. Nico gituma tuguma dusaba yuko yorekugwa atakirinze gusabwa. Ni kimenyetso cy'uko abategetsi baterekwa neza ibikorwa by'amashyirahamwe adaranira ibyicaro bya politike n'amaradiyo mu gihe abo bose bafite uruhara rukomeye mu iterambere ry'igihugu. Izo ngingo rero zishobora no guhungabanya imigenderanire iri hagati y'u Burundi n'amakungu nk'ubumwe bwa Buraya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ari nacyo gituma tubasaba nabo nyine gusaba irekugwa rya Floriane Irangabiye atagisabwa. Tubasaba kandi kugira icyo basabye Leta kugira ibijyanye n'agateka kazi na muntu byubahirizwe muri rusange. na sanitari mashirahamwe adaharanira ibyishavya politike hamwe n'abamenyesha makuru kubandanya bapfunga abamenyesha makuru n'abari mu mashirahamwe adaharanira ibyishavya politike atamvu nimwe bahogwa ibyaha bidatomoye nko guhungabanya umutekano w'igihugu bitanga isura mbi ku gihugu bigatuma habaho n'ingaruka mbi mu iterambere yacu
avoir un effet négatif sur son développement sur le long terme.
Trabandani cyo gisata cyagateka zina muntu ishiramwe rihandi agateka kazina muntu mu Burundi IDHB riradoma ko urutoki umutegetsi mu gipolitiki cy'u Burundi yagizwe ubwicanyi na yandi mabi mu mwaka wa 2015 yaserukiye Burundi mu namba yawo ni ijeje gateka kazina muntu iri kwibera Geneve mu gihugu cy'u Swisse gukubona Christophe Manirambo na batagira wa Kenya icegera cy'umugenduzi mukuru mu gipolisi asiruka mu nama nk'iyo ngo nagasuzuguro ka leta y'u Burundi ko ari muri yo igerageza kwerekana ko agategazi na muntu mu Burundi kifashe neza kurikira Kahina Tertsekiano arongorana ni IDBH nawe nyine asugamwo na Josephine Jonse Nkunzimana.
Ce monsieur Christophe Manirambona surnommé Wakenya dans la délégation burundaise a commandé les unités spéciales de la police en 2015.
Uyu mugabo Christophe Manirambo n'abatazira Kenya yaserukiye Burundi muri iyo nama iri kubera i Geneve kubijyana na gatika kazi na muntu. N'umuntu yararunguye urwego rw'igipolisi rwarujejwe gufata uwo wese yari mu myirekano mu mwaka wa 2015 akaba yari mu bari hejuru y'ayo mabi. Tukibaza ikibazo ingene umuntu nk'uyo yagirize ubwicanyi n'ayandi mabi ashobora guseruka mu Burundi mu nama nk'iyambaye. Ikindi gitangaje Christophe Manirambo na batazira wa Kenya yubahutse aravuga ko agateka kazi na muntu kifashe neza mu Burundi ko umurundi wese ashikiriza izimviro ziwe atakuje umunwa. Abarundi baramuzi Christophe Manirambo, twebwe dukurikirana hafi iby'agateka kazi na muntu mu Burundi turavye ibyabaye mu 2015 turavye ivyo yagirize. Kubona rero Christophe Manirambo na batazira wa Kenya icegera cy'umugenduzi mukuru mu gipolisi ateruka mu nama nk'iyo n'agasuzuguro ka leta y'u Burundi ku bari muri iyo nama n'agashinyaguro kandi ku bahitanywe n'amabi yo mu mwaka wa 2015 ni ukudaha agaciro ko bikorerwa muri iyo nama nk'iyi ihambaye ku bijyanye n'u Burundi.
Rambona à Genève décrédibilise le mécanisme de l'examen périodique universel et même de façon plus large les débats internationaux sur la situation des droits humains au Burundi.
Mukanya twatwandaniza ano makuru mu gisata cha politique.
Inzamba
mu gisata cha politike jaho bukera mu gisagara cha Ujumbura hazoba inama igira 11 yo kurabira hamwe ibyerekeye amahoro n'umutekano mu gihugu cha Republika ya Demokarasi ya Kongo no mu karere. Inama izo kitabwa n'abakuru b'ibihugu n'amareta wo muri Afrika y'ubuseruko EAC no muri Afrika y'ibiyaga binini CIRGL mugabwe MSD waboneyeho akajyo ko gusaba abakuru b'ibihugu n'amareta bazokwitaba iyo nama kugondoza umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kugira ngo yemere ibiganiro bihurikiyemo bose mu ntumbero yo kugarukana amahoro mu Burundi no gutunganya amatora atekanye kandi yizewe na bose. Umugambwe MSD ubona ko amahoro agarutse mu Burundi atankekano muri Kongo amahoro azocagaruka. Dutega amatwi Alexis Nduhije arongoye umugambwe MSD.
Mu mwaka uheze barumvikanye i Kinshasa ko bazohimiriza cyane umwumvikano ko ibibazo byose bitorerwa inyishu babicishije mu nzira za politiki no kuvuga mu biganiro. Urumva tubibutsa kandi tukabasaba dushimitse ko mu gihe bahuriye ubu i Bujumbura hakaba hariho n'umukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ko bushyira mu ngiro ivyo bamaze kumvikana mu manama menshi bagahimiriza leta y'u Burundi ko yicarana n'abo basangiye amatati kugira ngo bumvikane ingene igihugu cyotunganywa amahoro akagaruka mu gihugu cy'u Burundi. Kuko amahoro niyagaruka mu gihugu cy'u Burundi, amahoro azocagaruka muri Kivu y'amajefu cyane cyane. Ivyo si bintu umuntu akekeranya. U Burundi ni bwaronka amahoro muri Kivu y'amajefu, amahoro azoca sasagara. Ni ivyo rero turiko tugomba ko abakuru b'ibihugu bazoba baje i Burundi ko ivyo babishira imbere bagahimiriza CNDD-FDD kuyicarana nabo basangiye amatati kugira ngo batunganye igihugu. Ivyo navyo bizogenda gute? Ubwa mbere nuko hagaruka amasezerano ya Arusha ku niyo yari yazanye amahoro kandi ivyo bihugu byose zari Arusha mugihe amasezerano yashibako umukono ikindi cyakabiri nuko abarundi bose bitwicarana niyo leta na CNDD-FDD tukumvikana ingena dutunganya amatora atingera yibwa abarundi bakazuba bashebuja baba barongoye
ugihe umunyamanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONI azo kwitaba iyo nama nico bicitwazo cyo kuva ku Burundi ari nyabagendwa mu gihe akiranga ubwicanyi butuma impunzi zidatahuka no gonyanga bikabije agateka kazi na muntu isigurwa n'umushingwa manza Vital Shimirimana arongoye urani force rw'amashyirahamwe adaranira ibibanza bya politike mu gihe Antonio Guterres yitezwe kuno wa gatatu Bujumbura mu nama ihuza abakuru b'ihugu bya Afrika y'ubuseruko ku kibazo cy'umutekano mu karere k'ubuseruko bwa Congo be no mu karere dukurikire Vital Shimirimana arongoye urunani Fosco
umunyamabanga mukuru wawe ntashobora kwibagirana gatonya igihugu agendeye ubwa mbere igihugu utamutekano kirimwo ibyo byerekanwa n'ibihumbi birenga amajana atatu by'impunzi z'abarundi cyase yuko zishobora gutaha kubera yuko icyo zahunze kitarya gihinduka naho hahindutse umukuru w'igihugu muri iki gihugu cy'u Burundi agendeye birazwi kandi byatohojwe n'iryo shyamwe ryawo ni kuva mu mwaka w'2012 haheze imyaka 11 icyo gihugu kigazwa kigabwa n'umugwi w'inkorabara umugwi w'iterabwoba w'imbonerakure biragaragara yuko mu gihugu cy'u Burundi haguma haba itozo ikazwa ry'agateka kandi na muntu nk'uko byerekanwa n'amaraporo y'amashyirahamwe yigenga yaba y'abarundi n'ay'amakungu hamwe n'intumwa ya ONU yagiye gutohoza ibyerekeye agateka kandi na muntu mu gihugu cy'u Burundi uno munsi turiko twavuga hariho umunyamenyesha makuru apfungira ubusa hakabaho umusendikariste apfungira ubusa hakaba hariho abandi baharaniye agateka kandi na muntu nabo nyine bapfungiwe igitega hanyuma abanyamakuru barenga ijana bakaba bagorewe mu buhungiro hanyuma abandi baharanira agateka kandi na muntu nabo nyine bakaba bagorewe mu buhungiro mbere n'amashyirahamwe bakoreramwo akaba yirugawe abandi nabo bakaba bahamwa n'imitahe hamwe n'imanza zabaciwe kandi bataburanye ibyo rero byerekana yuko urugendo k'umunyamabanga mukuru wa ONU rutoba icyitwazo cy'uko intwaro iza kuvuga yuko igihugu ari nyabagendwa yuko igihugu cy'u Burundi ubu cyasubiye mu ntahe mu makungu mugabo bikamuha akaryo kugira ngo abaze aheze atume intumwa mu bisata bitandukanye bagende basuzume ibyo tuvugana cyane cyane ibyerekeye impunzi na cyane cyane ibyo byerekeye agateka kandi na muntu
ano makuru tuyabandanize mu bantu ko bw'ibihugu abapolisi batatu mu ntara ya Rumonge barayijoro rya mbere mu gashuka komisariya y'igipolisi cya Rumonge kuri wa kane igenekezo rya kane uno mwaka bagirizwa gukubagura no kwiba amafaranga uwunguruza abantu ku ipikipiki amwagiriza kutaga ibikofero bambara bari ku mapikipiki abanyagihugu basaba ko borengutswa imbere y'ubutungane bagiriwe n'ikibagahanwa hisunze amategeko ni nkuru ya Eddie Claude ni nazwe
umwe muri aba polisi uruganda rwa radio Inzamba rwashoboye kumenya n'intwazangabo yitwa Onesphore amakuru avaho mu Rumonge avuga ko ari kumwe n'abapolisi babiri bamugendanira yafashe umugabo yunguruje uwundi ku ipikipiki baciye bamwagiriza kuba adafise ibikono bikingira umutwe kaske mu rurimi rw'igifaransa ivyo bikaba vyabereye hagati y'icicaro cibanki BCB na komisariya y'igipolisi ya Rumonge kumutaga wo kuri uyu wa gatatu abapolisi bategetse uwo mushoferi gutanga ibihumbi 70 kugira ngo bamureke amakuru ava ngaho mu Rumonge akaba avuga ko yabahaye ibihumbi 40 ariko baranka kuyatora yoba yaciye aja kubibwira buramatari w'intara ya Rumonge Leonard Niyonsaba yaciye amwongerereza ibihumbi 30 gutyo baba barafashwe buramatari ababajije barahaririye ariko kubera yarafise ibyemezo yaciye hamagara umushikiriza manza wa Repubulika mu ntara ya Rumonge baca binjizwa agasho imbere yo kumvirizwa mugisagara cha Rumonge ingeso yo gukubita gukomeretsa no kwaka amafaranga abunguruza abantu n'ibintu ku mapikipiki byasubiriye kwimonogoza mu gipolisi cyaho nyene nkuko byemezwa nabunguruza abantu ku mapikipiki ku murango bamwe bambara umwambaro wa gisivile nayo umwambaro w'igipolisi bakawambara ijoro amakuru ava ngaho mu Rumonge yemeza kuza kwisonga muri ubwo bubisha ari uwo Onesfor bikavugwa ko abangamye cyane muri ubwo bubisha abanyagihugu basaba ko abo bapolisi uko ari batatu bohanwa vy'akarorero
arakoze Di Claude rinahazwe agisata cy'agateka k'abana bagera ku 350 yamaze kumenyekana ko batazi base muri komine ya Butaganzwa y'intara ya Kayanza ivyo nibishikizwa n'abajejwe intwaro muri iyo komine mu cegeranyo cakozwe mu mezi 10 aheze bamwe bakabona ko leta yoshiraho uburyo bwa ca gipimo ADN kugira vyorohe gutorenyisha ico kibazo inkuru ya Pierre Gahungu
nkuko bishikirizwa n'abajejwe intwaro muri iyo komine ya Butaganzwa igitigiri c'abana 350 nibo bashoboye kumenyekana ko batazi base babo mu kiringo c'umwaka umwe zimwe mu mvo zituma haba abana batamenye base ngo ni nk'igihe umugore aba yajyamanye n'abagabo benshi mu nyuma yibarutse bikamugora kumenya neza se w'umwana uwari we canke naho bigashika n'uri se wiwe w'ukuri akamwihakana kubera atavyemezo nyina w'umwana afise abajeje intwaro bati mu gihe ico kibazo coramuka gifashwe minenegwe muri kazoza cohava kizotera ingorane haba mu miryango mu kibano no mu gihugu muri rusangi bagasaba rero leta ko yoshira hafi y'abanyagihugu igipimo cha ADN cofasha kumenya base b'abana kuko ngo abana batazi base bidashika ntibandikwe mu bitabo ndangamuntu muri ico gihe ngo bica bibabuza uburenganzira butari buke harimo nk'ukwiga no kuvugwa nk'abandi
Pierre Gahungu urakenuye rinangaha tuce dusozera no makuru mwakoze bariko baradukurikirana ala ya majesté barenga nabashikirije no makuru handa ifojeje kuranirwa mu byanyu n'umubanyu mugira iteka niteka.